Iri n'Ijwi rya Amerika. Imitahe y'abanyamahanga mu Burundi bita investissement direct étranger mu rurimi rw'Igifaransa yasa n'itari ihari na gato mu mwaka w'2007 yariyongeye mu mwaka w'2014 gushika ku miliyoni 47 n'ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika nyuma yuko iyo mitahe ishitse ku miliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika mu mwaka w'2015 iyo mitahe yaragabanutse bikomeye mu mwaka w'2016 ivyo ni biharuro vyashikijwe n'umugwi w'ibanki y'isi yose mu cegeranyo cawo co mu mwaka w'2017 ku buryo bwo korohereza ukugira imirimo y'ubudandaje mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Muri ico cegeranyo uwo mugwi w'ibanki y'isi yose uvuga ko leta y'u Burundi yagize intambwe mu kugerageza korohereza abagira imirimo y'ubudandaje mu gushiraho itegeko rishasha rigenga imitahe. Yamara muri ico cegeranyo Burundi buza mu kibanza c'ijana na 57 ku bihugu 189 mu bijanye n'uburyo bwo korohereza kugira imirimo y'ubudandaji muri ico gihugu. Burundi bwatakaje ibibanza 5 muntu abigereranije mu mwaka w'imbere yaho. Nikiye catumye imitahe y'abanyamahanga igabanuka bikomeye mu gihugu. Nikiye cokogwa kugira ico kibazo gitoregwe inyishu ni mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twatumiye Didas Ngendakumana yoboye ikigo kijeje guteza imbere imitahe y'abanyamahanga mu Burundi hamwe na Gilbert Niyongabo umwigisha mu vyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi kugira bishure kuri ivyo bibazo. Dutangurire kuri Didas Ngendakumana. Didas wiriwe.
Wiriwe neza.
Kubatumva neza ivyerekeye iyo mitahe bita investissement direct étranger mu rurimi rw'Igifaransa mwo wasigurira iyariyo.
Murakoze cyane. Imitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger nijyo mitahe iba yazanywe n'abanyamahanga baje gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke ikaba ari mitahe izanywe n'abarundi ariko batanze bakorera ibikorwa byabo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Iyo yose tuyishyira mu mugwi umwe w'iyo mitahe bita mu rurimi rw'Igifaransa investissement direct étranger.
Mwitegereje no nikihe cyatumye iyo mitahe y'abanyamahanga igabanuka bikomeye mu Burundi?
Bwa mbere ho nagira mbanze ndababwire ko ibyegeranyo bimwe bisanga bivuga ingene imitahe yagabanutse harabamo ugushikuza kuko iyo turiko turaraba ibiharuro bivugwa n'ibyo mwe mwarimu ahejeje kuvuga mu kanya twebwe dusanga bitandukanye n'ibyo twebwe dufite, ari nacyo gituma navuga ko haba hakwiye ahubwo abo bagira amatohoza cyangwa ubushakashatsi bakwiye kuvugana n'inzego zitandukanye ziba zifite amadone y'ukuri bashobora gukorera ko mu gusohora ibyegeranyo birimo amakuru y'ukuri atanga situasiyo uko imeze. Naho kuvuga ngo ibyo biba byaratumye igabanuka ni byinshi
ntabaciriyemo muravuze ibiharuro mufise ko bitandukanye n'ibi byatanzwe no mu mugwi w'ibanki y'isi yose. Mu biharuro mufise mwotubwira uko mubona ibintu?
Twebwe nko mu biharuro dufise mu mwaka w'2016 turabona ko imitahe yavuye hanze bitita investissement direct tranje ari miliyoni 14.57 z'amadolari y'abanyamerika birimo imigambi isika 116 bikaba iyo mitahe yazanywe n'abanyamahanga bava mu bihugu nk'Ubuhindi, Kenya, Ubushinwa, Turkiya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda hamwe n'ibindi bihugu. Ibyo nibyo bikuru bikuru dufite, ariko murumva ko ibiharuro twebwe dufite bidasa cyane n'ibyo biri muri ayo maraporo mwanyuze.
None bafatira kuki mu gutanga ibyo biharuro bitandukanye n'ibyo muduhaye mu matohoza yabo?
Ayo matohoza ingene bayagira na twe rimwe rimwe ntitubimenya. Hari igihe usanga barondeye amakuru hirya no hino, ariko icyo twe tuzi ni uko amakuru nk'ayo kugira ngo uronke amakuru nyayo ni uko uvugana n'inzego zitandukanye zisanzwe zikora ibyo bintu. Aha mu Burundi twavuga nk'ikigo ati kiba gisanzwe gifite ibiharuro gifite, kuvugana n'ikigo OBR nacyo nyine kiba gifite ibiharuro gifite cyanke ubushikiranganji bw'ubudandaji. Igihe rero hagize urondera amakuru ahandi hantu, hari igihe usanga ukoreye ku makuru atariyo, n'icyo cyegeranye murumva neza ko gitegereza kutabacyo.
Yamara muratanze ibyo biharuro, ni ikihe mubona muri ko mutegekanya kugira iyo mitahe iyongere kurushiriza?
Twebwe ibyo dutegekanya gukora ni ibisanzwe biri mu kazi kacu ka misi yose. Haraheza tukongera ko n'izindi ingingo tubona zotuma abanyamitahe boroherwa kuruta, ari na cyane cyane ibijyanye no guhinyanyura amategeko asanzwe agenga imitahe n'urudandaza mu Burundi. Ibyo nabyo turiko turabikora kuva mu mwaka uheze, twabandanije tubikora. Hariho amategeko atari make yasubiwemo mu mwaka uheze, andashobora gutanga ubororero bumwe bumwe. Nk'amategeko araba ibijyanye no kuronka uruhushya rwo kubaka, amategeko ajyanye n'ibingene abantu baronka umuyagankuba, amategeko ajyanye n'ingene amatagisi n'amakori arihwa, n'amategeko ajyanye n'ingene abantu bashobora kuronka ideni ryo kudandaza bita kredi mu rurimi rw'Igifaransa. Ayo nayasubiwemo muri uyu mwaka wa 2016, kandi n'uyu 2017 hariho ayandi mategeko akiriko arahinyanyirwa cyangwa tugashyiraho ibitare texte d'application kugira ngo ayo ashobore gukurikizwa neza. Ibyo rero biguma bikogwa ku munsi ku munsi. Turafite imigwi ibyo twita le groupe technique de travail dusanzwe byiga indikateri ni ukuvuga ngo bijya banki y'isi ifatira ko mu bukarasi ibihugu. Turafite imigwi iri kuyakora iva mu nzego zitandukanye za leta mbere n'iz'abikorera. Turakorana kugira ngo icyo cyose cyotuma boroherwa gishyirwe mu ngiro, ari itegeko rigeho, ari koroshya ibintu boroherwe.
Tubandanye reka
rero iri ku kiziri kiyakora gushikana uyu munsi.
Murakoze, reka tubandanye tuze kuri Gilbert Niyongabo. Mwe imitahe mubona gute ivyerekeye imitahe mu Burundi?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ku vyerekeye imitahe mu Burundi, izo zitwa investissement direct étranger, muravye kahise ku Burundi mubona yuko mu bisanzwe atari myinshi. Uravye nk'imyaka y'ibihumbi nka bibiri gutyo nta iyo mitahe ntiyari ihari. Ariko ugiye kuraba ukungene byagiye biraduga, uza gusanga ari hafi miliyoni 10 z'amadolari ku mwaka, gushika hafi 2015 mbere na 16 uza gusanga amahera angana n'uko uyu muri api yaje kubivuga. Ibyo gituma navuga nti cyane cyane imitahe si myinshi, kubera igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifite kahise cyagize ideni ryashyika miliyoni 800. Iryo deni rero rikaba bararihebeye u Burundi kuva mu 2008-2009, bigatuma rero ata mitahe minini y'abigenga iza mu Burundi. Mugabo cyane cyane ugiye kuraba usanga ari abantu bafasha nk'u Burundi, yaba ibahe isi yose cyangwa yaba ibyo bihugu by'i Buraya cyangwa bikaba ibihugu byo muri kano karere. Mbere muravye no kubona ibitahe biriyongerera, usanga mu myaka iheze cyane cyane mu rutanga ari imitahe gira va muri bihugu tani bi yo kuraba nka ibanki zazi banki ya CRDB yava muri Tanzania KCB yava muri Kenya ukaraba na aya masiranse ya CRDB na za ni ndoze ya DTV yose mu ngenda murabona ko ari imitahe gira ngere va mu bihugu bizanye nico gituma nibaza ko muri kaise ko Burundi uravuga kaise ko Burundi wasanga imitahe atari myinshi ngo muri imyaka iheze yagira duga yiyongera kumaka kumaka
Reka imbere ko tubandanya ikiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku bijanye n'imitahe y'abanyamahanga mu Burundi ku mirongo ya telefone dufise Gerard batumva
komenda bumva cyane na kumenya kujira
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni yamushumbura ama ndamufije mutubire
na batumire babiri urakumva
egome cyane ngize ikigo cyasoma ku mbuga nkoranyambaga ino tema batanze yuko ibintu byagiye bisubira inyuma kuva muri demire tuwa aho ubundi bwa ufite imisoro no kuvuga amadolari virema menge mavuke akaye make rwose irya miliyari zindi zibenga y'amafaranga menshi cyane kuko wanda kwishyura nako
yanuko umurongo wawe ntitwumva neza uratwumva sinzi ko washobora kwigirayo aho uri kugira tukumve neza ku telefone yawe harimo ibibazo
allo
ubu turakumva wasubira ubandanye
nkabashimire ko wari baraba nuko mwari mwashikije bwa mbere kujya cyanyu nta kujya kuko bagiye amasoro imisoro isubira cyane para abatugeze ku misoro ihanitse hejuru prema bajya bavuga nta imase cyane ibi rero sinzi ukuntu kuraba no kubata abantu babigiye kuko uri kwaraba kigo turasubira inyuma cyane uri kwaraba yashite yagira amafaranga menshi cyane mu kwa twatugeze ku mafaranga make cyane rero ate kugira ko abantu bagire ingorane bajine abajine kuko abafite ati ibyo mashuri twiyungunganye twonke aho dukora tugirani gusanga rero kugeza usanga imisoro igiye irazamuka amasaha menshi abaronka
urakoze umurongo wawe ntumeze neza reka tubandanye Eka ngaruke kuri ibi twari ko turavuga iki kibazo cerekeye imitahe y'abanyamahanga Ribe niyo ngabo witegereje muri rusangi wewe no yerekeye ubutunzi n'uruhe ruhara imitahe y'abanyamahanga ishobora kugira mu iterambere ry'ibihugu
mu bisanzwe urabye ibindi bihugu byatera imbere mugabo umuntu arabye kugira ngo ku myaka myinshi yaheze kenshi muzotanga imitahe ari ituma iterambere kubera amazi ko imitahe ari yozana ubutunzi izana n'iterambere ibihugu by'Uburaya cyangwa ibihugu byo muri urabye nawe tufata bigiye bihugu bya kera yo kwita Europe Occidentale ubwo ugiye kuraba nka bigiye bihugu byahora bifite communisme cyangwa socialisme muzotanga kenshi bamaze cya gihome cya Berlin kimaze kubomoka imitahe myinshi yateye inzira muri bya bihugu byahora ari komunisme ni ukuvuga yuko iyo mitahe niyo yatumye bakora iby'iterambere bagasikira hafi mbere y'ibihugu by'Uburaya bya kera rero nicyo gituma nibaza yuko imitahe irafite akamaro kanini mubwo uravye nko mu bihugu biri mu by'amajyambere kenshi muzosanga ari ibihugu kenshi muzosanga bifite nk'amadeni madeni ufashe nko mu bihugu byo muri Afurika cyangwa no muri Aziya cyangwa muri Amerika Latine muzosanga ibihugu kenshi biba bifite amadeni amadeni rero mugasanga rero adanye n'imitahe y'ibihugu iri mu bihugu yuko arenze ma pibiliki nicyo gituma rero nibaza yuko ayo mahera rero twe dufashe nko kabiri ku Burundi muzosanga amahera menshi aza mu bihugu bifashe Burundi hafi ku bice 50% uravye nk'amahera Burundi busanzwe bukoresha mu kiga cya leta rero ayo mahera iyo amaze kuba menshi atuma aha inguvu n'umuntu yigenga akavuga ati Murundi bariko barakora amabarabara hariho cyangwa bariko barakora nka baraje anange ndashaka kugira umutahe wanjye ndashaka kuwuzana ngaha ukunguka rero nuvuga yuko imitahe rero y'amaleta ari kenshi itangura imbere yuko haza imitahe y'abigenga
Murakoze. Murakoze. Dusubire ku mirongo ya telefone duhise Mugisha. Ku murongo wa telefone Mugisha uratwumva?
Ndamwumva cyane. Muramahoro.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Mugisha Leos.
Uhamagaye uri he?
Alo? Ndi mu ntara hagati mu gihugu.
Mu Burundi?
Ego mu Burundi.
Ufise ikibazo ubaza canke icyumvira ushikiriza?
Nuko numvise ngo dufise abatumire babiri. Ndashaka kubaza ego ku misahe numva y'agasakisa kiyaba ikomeje iba mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kuva igihe umukuru w'igihugu yongeyeho kwiyamamaza gutwara igihugu cy'u Burundi ikiringo kigira gatatu noneho imitahe yagumye ikomeza isohoka, ariko iyo mitahe ntabwo twabonye ko hari ikishikako. Sinzi ko kusohora imitahe y'agasakisaki ko ari ugusamaza abanyagihugu. Sinzi impamvu ibyo biba. Yaba se basohora imitahe noneho bakayishyira mu ngiro, ibyo byatanga icyizero ko noneho abo basohora imitahe badufitiye kazoza keza bifuza ko Burundi bwova mu njyane.
Reka abatumire babishyure. Didas mwamwishyura?
Murakoze. Jewe numva umenya ntiyatahuye ikiganiro turiko turavuga ngaho ibyo ari byo, kuko numvise ibyo avuga y'imitahe y'agasakisaki. Sinumva neza ko yatahuye ikiganiro icyo ari cyo, ahubwo nibaza ko mubanza mukamusigurira icyo kiganiro intumbero yacyo.
Aracyari ku telefone? Ntitumufise ku telefone, ariko ngira mwosubira musubiye mukamusigurira neza iyo mitahi ariyo ariko aha twumviriza ari yo nyugwa akamenya neza iki kibazo icyo ari cyo.
Murakoze. Reka ngerageze kuko imitahi turiko turavuga ni imitahi y'amafaranga azanwa n'abanyamahanga cyangwa Abarundi bakaza gukorera ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu ngaha mu gihugu cyacu. Aho harimo ibikorwa bikorwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, bakaza gukoreraho ibikorwa byabo birondera inyungu, ibikorwa byo kudandaza, ibikorwa byo gushinga amahinguriro, ibikorwa mbere byo gushinga amasosiyete yaba yo mu burimyi cyangwa ahingura ibyavuye mu burimyi, yaba yahingura ibidandarizwa ngaha mu Burundi cyangwa ibidandarizwa hanze y'u Burundi, ni kuvuga bashora haba mu karere cyangwa mu bindi bihugu. Numvise rero umenga ashobora kuba atumvise neza iyo mitahe turiko turavuga iyo ariyo.
Ndibaza ko yabumvise mwamuseguriye ibyo turiko tuvuga. Ndabashimiye. Ku murongo wa telefone kandi dufise Nsengiyumva, uratwumva?
Ndakuhaye miriwe cyane kandi ndakumvise na kwijyana.
Mutubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbereye.
Nitwa Nsengiyumva Eliya, nkaba ndi Bujumbura mu Burundi muri komine Moho.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ego, ndahaye nyiriwe abo banyacyubahiro kandi nkaba mfise n'ikibazo ndababaza. Harahetse iminsi hariho ikibazo cy'igitoro, cyo ni cya mbere. Hakaba n'ikindi kibazo cy'inzoga za Bararundi. Abantu badandaza igitoro na banyamahanga na Barundi cyane, abadandaza zirya nzoga umunyamitahe wa Bararundi ni Umurundi cyane n'umunyamahanga, kuko ku rubuga ngurukana bumenyi havugwa ibihuha byinshi. Ntabwo nakwirirwa ndabaza muteho umusabiro uwo munyacyubahiro mbere washaka ni babiri banyishyure badakishije haruhande. Nkaba ndabashimiye kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Imana ibahezagire cyane rwose.
Murakoze. Mwamwishyura Didas.
Murakoze cyane. Numvise yabajije ibibazo menga sinzi icyo yaba yashatse kumenya, kuko avuga ngo mbega abadandaza igitoro ngo bari abanyamahanga cyangwa Abarundi. Barapanze, harimo abanyamahanga harimo n'Abarundi. Abadandaza yavuze Bararundi, yavuze inzoga ngo mbega bazidandaza boba ari Abarundi cyangwa ari abanyamahanga. Bararundi by'undi menga sosiyete irimo imitahe y'abanyamahanga ariko kandi harimo n'iyi Burundi n'iy'abarundi irimo ni ukuvuga ko rero nimba yakeneye yari akeneye kumenya ko ari abanyamahanga cyangwa ari abarundi byonyine inyinshi yiwe ngaho irimo turaba tudandaza harimo abanyamahanga harimo n'abarundi burarudihingura imvuga nk'uko yabivuze harimo imitahe y'abanyamahanga harimo n'iy'abarundi
mu byo mwatangaje nibaza ko hari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka mwavuze ko kubijanye no korohereza ko kurangurira imirimo ijanye n'ubudandaji n'ubucuruzi mu Burundi muvuga ko Burundi buzuza mu kibanza cya 18 ku isi mu kuvyerekeye ikiringo ngirango cyo gushinga amahinguriro mwashobora kubisigura neza
Murakoze cyane ibyo twatangaje mu kwezi kwa mbere ku bijyanye n'ikibanza Burundi bufite mu bijyanye no gushinga amasosiyete cyangwa amahinguriro ni ikibanza cy'igihugu cy'u Burundi ku isi yose uharuye ibihugu 189 byari byafatiwe ko igihugu cy'u Burundi cyari cyaroze ikibanza cy'18 mu bijyanye no gushinga amasosiyete bibera mu kigo ati mu aho twita muri Gishyi Unique de Création des Entreprises niho bibera kandi koko icyo kibanza Burundi bwaronse turagishima kiretse ko twifuza kuzohava dutera iyindi ntambwe tukajya imbere kuko tubandanya dukora ku buryo twizera neza ko mu minsi iri imbere mu zindi raporo z'ibanki y'isi tuzohava dusanga twashoboye kwigira imbere n'ubundi kuko mu bihe tugezemo atagaciyemo kandi iyo umunyamitahe cyangwa umugwizatunga yatumbereye iyo gisheyini atagaciyemo kandi akaza afise ibisabwa byose birashoboka ko mu masaha abiri aba yamaze kuronka ibyangombwa byose ko sosiyete yiwe yemewe ishobora gutangura gukorera mu Burundi
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku byerekeye imitahe y'abanyamahanga mu Burundi tugaruke ku mutumire wacu JB Niyongabo abanyamitahe b'abanyamahanga nikihe kintu baraba bashimikira ko cyane imbere ko bajana imitahe mu bihugu bashaka gukoreramo
murakoze kuri icyo kibazo uravye abantu bafite imitahe baraba cyane cyane ahandi hari hasanzwe hari imitahe nubwo yuko muravye nk'akarorero igihe ya banki zava muri bihugu bibanye zitanguye kuza usanga nyinshi zibazanya ati mbega hagiye nde ime igiye iyindi kigende urashobora gutanga mbere najya amahinguriro ufashe nk'aya mazine asanzwe akora ibintu bya farine usanga yaratangwe kuba menshi muri imyaka ize nk'itanu uyu yaserukira Pierre ashobora kuba hari ibiharuro byinshi ngabo muravye nko mu myaka nk'icumi heze uravye mu cumi heze nta mahoteli menshi yarahari ariko bazitanguye bazubakiye hafi rimwe kandi ugasanga rero muri business iyo umuntu atanguye uko yunguka arabundi ko yunguka ugasanga amahera akurikira ayandi nicyo gituma rero muzosanga akenshi muri byerekeye iby'ubutunzi umwe atanguye ikintu urasa nkikurikiza kandi uza gusanga bifashanya kubera uza gusanga aho agahombo kitwa nk'uko mega kabaye gake kubera umuntu wese araba ati uri degenzi aho ushaka kugira iki cyangwa ugenda hariya nibaza ko cyane cyane nicyo bivako hanyuma mu myaka ize nuko mubona yuko kandi na cyane cyane abasanzwe bafasha Burundi bagiye barongereza imitahe yabo uko rero imitahe urabona nk'uko bavuga ngo amahera ntagira kamoto amahera yava mu bihugu bisanzwe bifasha Burundi biratanga ingufu bigatuma mbere bariko bararaba amahera yinjira ugasanga yava mu bihugu ugaca usanga rero n'abandi bafite imitahe yigenga bigatuma rero imitahe yongerekana kandi ikindi nacyo uza muzosanga bigenda birafashanya usanga nk'umutahe nk'ubw'igihugu dufate nka iryo shyirahamwe mpuzamakungu ya Afurika isanzwe irya banki ya Afurika yitwa Banki Afurikani Developumenti ikoze nk'ibarabara mugaca musanga hariho nka nk'irindi shyirahamwe rifashanywa na Banki Mondiale usanga yazanye urugendo rya fibre optique mwacha musanga rero ni mitahe yabigenga magare bati natwe ko bayizanye reka natwe tuduze mitahe mutanzwe uhanahana makuru cyo kuri telefone cyangwa ku matransfer yo gutuma muzosanga rero bigenda bisanga ko menga bira bibira birafashanya yo hamwe kimwe gitanguye kindi kigenda kirakurikira kandi muzosanga nk'ubu ni haza nk'umuyaga nk'ubukwiye muzosanga ibintu byinshi bigiye biraduga rero ko cyane cyane cyo novuga murakoze
murakoze dufise kandi ku telefone Habimana uratwumva
Eko cyane ndabumva
watubwira irindi zina na uhamagaye uri
je nitwa Habimana Pacific cyangwa ndagamu gisagara cya Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa intererano
ibazo ni intererano ntoya nagomba kubaza uwo mutumire eko byarapfutse mu minsi yahera yuko abari bafite imitahe ngaha mu Burundi bari bayigabanije kubera imbeza politike cyangwa igihe cy'umutekano mu kwego ko twarabonye yuko abari bafite ngaha imitahe cyane cyane nk'abanyarwanda yuko benshi bahunze bitanye n'inzego za politike cyangwa abaramugabo bamwe bamwe twarabonye yuko bagarutse ariko rero nkaca mbaza ati mbega abo bahinga cyangwa leta cyangwa abari muri leta nta kuntu nta kizere boba batanga kwigeza kwabo bantu bari mu ibyo bihugu bibanye cyangwa bari mu ibyo bindi bihugu kubatandaza kugira bongere kugarukana imitahe mu Burundi mu gihe dusanzwe tubona yuko abarundi ubwabo ata mitahe itoheje bokora kugira ngo batoshe ibyandatwa kugira ngo batange ibyandatwa bitoheje abarundi na bugihe dusanzwe tubona igihugu cyacu kirimo abantu benshi kugira abo badandatwa baze
reka bishyure
murakoze cyane
murakoze Didas mwamwishura
murakoze cyane murakoze iki kibazo kibajijwe na Habimana Pacific yavuze ko hariho abari bafite imitahe ngaha mu Burundi batakiriho bagiye akavuga ati mbega ntakizi kugera ko bavugira ngo bagaruke haze n'abandi benshi ngo kuko abarundi bwaba ta mitahe bafite nagira ngo ndamuhumurize ndamubwire ko abari bafite ibyo bakora bishemeye nka bose bari baragarutse bari ngaha bariko barakora hanyuma ibyo leta yokora kugira ngo abanyamitahe abandi baze cyangwa nabo n'abataragaruka bagaruke ni bitiriko turakora mu kazi kacu ka misi yose byo kugerageza kuborohereza mu gushyiraho amategeko mu kugabanya umwanya bakenera ari urupapuro runaka bakeneye mu kazi kabo ka misi yose kugira ngo umwanya ugabanuke igiciro cyabo kigabanuke kandi noneho nubwo bavuga ngo abarundi bwabo nta mitahe bafise ahanagira ngo ndamubwire ko kuri mwaka uheze w'2026 nababwiye ko duharuye dusanga ari miliyoni zirenga 3.14 z'amadolari y'abanyamerika byo bazarazanywe n'abanyamahanga gukorera ngaha mu Burundi ariko imitahe yose hamwe duharura yashoboye gushingwa ni miliyoni zishyika hafi 37 z'amadolari y'abanyamerika murumva neza ko uruhara rw'imitahe y'abarundi ubwabo ari runini cyane gusumba umwana ashaka n'izo miliyoni hafi 15 zazanywe n'abanyamahanga abarundi ubwabo nabo rero barashinga imitahe yabo bagakora bagashinga amahinguriro n'ibindi bikorwa byinshi kandi biteza imbere igihugu
murakoze dufise kandi ku telefone Albert uratumva Albert ngira uratwumva
ego
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni niyo mukizwa
muhamagaye muri he
turi muri komine Mugamba
mufise ikibazo mubaza canke icimvura muterera
ego muri komine bakoze z'abanyamitahe n'afishe ndavuga ko aho uko kuvuga ngo abanyamitahe bategerwa gukora imitahe yabo kubera ata mutekano hari nta mitahe icya kubaho mu gihugu nta woshora umutahe we mu gihugu kitarimo amahoro kubuze
ndakumva
ibyo turiko turabona nk'ubu turaze n'ibintu by'amahinguro yo mu Burundi nayo ni nyine urumenga ariko asa nka yugara ariko ndaba nka Berarudi ibiyeri ntibikibona inzoga ntizikuboneka iki niki ibintu by'ibitaro byabuze ahubwo no hano ha leta y'u Burundi yuko yokwemera ibiganiro bigatombera inzira imwe batemere bakaganira nabo batavuga rumwe bakareka kuvuga ngo abakurikiranwa n'ubutungane ngo biki n'ibiki bakaba ibiganiro bishika ku mahoro arama nombo n'umuti w'ubutunzi bw'igihugu bwotera imbere
murakoze
hari akandi gatoya
Munyarutse tubandanye ikiganiro
Ego bagiye hamwe leta y'urundi yobandanye idatsa cyendo na sinzi ahizo sigara
Murakoze
tugira mukuru y'ubwa nduka dusigira mukuru y'ubwa twa abantu batagira ico bagi
Turabashimiye murakoze kuri ico cyumviro cyanyu tugarutse ku bisabwa kugira ngo imitahe ize mu bihugu Professor Jebe waliko urabishikiriza umuntu aravye ibitumi yo mitahe na itaza kenshi n'umutekano muke ukuba hatari imigambi yerekeye ubudandaje itomoye ukuba ibikorwa byo kubaka bidahagije nk'amabarabara kubaka ingomero z'umuyaga nkuba ivyerekeye ruswa n'abakozi badafise ubuhinga buhagije hamwe na programa y'gushira mu minwe yabikorera ku giti cyabo idashika kure no kuba atari amafaranga y'agaciro ahagije bivugwa ko ari bimwe mu bituma imitahe y'abanyamahanga itaza mu bihugu biba bikeneye muri ibi byose ikikomeye cyane igiteruza gukugwa mu nzira kugira iyo mitahe iboneke nikiye cyane byose birakenewe icyarimo
bazo dekano niho umuntu afatiye no kuri izingingo bafatira ko mu gushaha ibihugu muri kasma ya doing business uyo serukira api yari yavuze yuko bamaze iminsi bagira nguvu nyinshi kugira ngo bafashe abantu bafise amahinyiro cyangwa amashyirahamwe ashaka kuyatanguza bakayanyaruta ugiye kuraba rero nk'ibiharuro bihari ibintu bisanzwe biri mu ntambamyi mu Burundi ivyerekeye nk'amakubaka kubaka kuvuga kubaka amazu cyangwa kuronka umuyaga nkuba bizosanga Burundi imbere mu bintu bisanzwe aho turi inyuma no kuronka umuyaga nkuba umuyaga nkuba muri kasima ngaha iyo ucurundi bagishyiraho nimero 183 ku bihugu yo hafi 190 hari ubwo kuraba no mu biharuro abantu basanzwe bafite umuyaga nkuba bizosanga dufite hafi ibice bitanu n'ibitu kwijana y'abarundi bateza kuba baronse umuyaga nkuba nibyo bituma nibaza yuko intamba umuntu atenze kujya kure ukuraba izo ngomero zateze kuba zaraheze mu mwaka 2012 igihe manda ikaba yaraheze zimwe za kabu zaraheze nibaza ko mu Burundi kumwe bisanzwe bigenda niyo ba byose zaraheze mu gusanga yuko nk'abantu basanzwe mbere nawe utenda gufata imitahe y'abanyamahanga n'abarundi ubwabo uduze imitahe bagakorera mu gihugu hagati cyangwa bakaba bazi yuko neza atamatara cyangwa yagahungu bashaka kubura icyo ni cyambere kigira kabiri hari ikindi nacyo gisanga bigenda birafashanya nko Burundi ko bitwa ko ari igihugu kiriho kirirondera kenshi uza gusanga hari ibintu byinshi amahinguriro atahari ibyo rero biratuma n'abantu bari hanze bashobora kuzana n'imitahe yabo kuza gutangura ihinguriro ngaho usa nk'uko umenya uza ubaye umuntu mushasha nicyo gituma rero vyitwa yuko agahomo kakuba gake uravye nko muri iyi myaka mbere n'uraba nko gufata kuva ku mwaka wese niko kuraba kumene ntanga akarozo kubyekeye amayira y'indarayi ya hadusanzwe duhana imbibe na Tanzania kurirwa kuri Kigoma uzosanga nk'aba Tanzania bamaze iminsi bakora ijya barajyana y'indarayi kera Abarundi ibidanda duha bicisha muri Tanganyika niyo byitwa ko bivugwa amahera make batisha muri Tanganyika babizana cyangwa babitwara nicyo gutuma rero nibaza yuko naho atari intambwe yo gukora kubera igihe tuzosubira gukoresha Tanganyika tubatisha ibidandazwa byacu tubishobora tukabicisha muri Tanganyika bigaca Kigoma bigaca Dar es Salaam dutanga ikiguzi ari gitoyi kuruta aho bisanzwe bifata nk'amabarabara n'imodoka n'umwanya bifata murakoze ari ibintu byinshi mu Burundi bizokorwa nibaza yuko bisanzwe bikiri mu mpapuro ubwabo bisa n'ibikomega biko biragenda byitonda ariko ibyo byose igihe kumwe n'ibicabica n'uko umenya ni ibintu byiza kandi ariko cyane cyane ngiye ndagaruka ku byerekeye umuyaga nkuba ikintu cya mbere yo mu Burundi dukeneye
murakoze
amabarabara turabona ko twatsinze intambwe mwabo
murakoze murakoze namwe didas ngaha muhavuga iki kuvyerekeye izo ntambamye muri ko mukora iki ku ibiberekeye kugira ngo izo ntambamye zive mu nzira imitahe yiyongere
murakoze cyane uyu mu profesere wa muri kaminuza aravuze ibijyanye na n'intambamye kubijyanye no kubaka nari nababwiye ko leta yasizeho imigi ibyo cyita mu rurimi rw'Igifaransa le groupe technique de travail mu byo bashyize ko vuba muri uyu mwaka harimo gushyiraho amategeko d'application ya code de l'urbanisme yari isanzwe nayo nyine ari ya vuba mugabo ayo mategeko ntiyari ahari bigatuma kugira ngo abantu baje muri icyo gisata cyo kubaka basanga hariho inzitizi zitandukanye ubu rero twizera ko ayo mategeko d'application amaze kujyaho izo nzitizi zizoca zihera ibijyanye no koroherezwa mu buryo bwo kubaka icyo kigeza gitorerwa umuti ku buryo abazoba bari muri icyo gisata bazokoroherwa mbere ku buryo no kuri iyo indikateri mu raporo y'ibanki y'isi iyo muri uyu mwaka mu mpera z'umwaka tuzera neza ko Burundi buzoshobora kuronka amanota meza yavuze kandi ku bintu bijyanye n'umuyagankuba ko ari kibazo gikomeye icyo natwe niko tukibona ariko inzego zitandukanye za leta ziriko zirakora ngira ngo abari ngaho i Bujumbura barazi ko hariho isango umushyikiranganzi yabigeze yatanze ko mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda umuyagankuba uzoshobora kwiyongera ko amamegawati yashyika 30 dusanzwe dukoresha amamegawati ari mu hafi 36 murumva neza ko umuyagankuba abarundi abanyamitahe bagiye kuronka bagiye gukoresha mu ntango z'uku kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka wa 2012 murumva neza ko uzohaka kwigiriza inshuro zibiri iyi migambi yavuze amabaraje ariko arubakwa hirya no hino nayo nyine turafite amakuru ko iri kirakogwa ariko kubera ko ari ibintu bifata umwanya baraje ntiyubakwa mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri leta yafashe intumbero yo kurondera iyindi migambi yo nyaruka ku buryo ariko barakorera ngaha mu Burundi baba abanyamitahe baba wizatunga bashobora kuronka uwo muyagankuba ukwiye mu minsi mikeya murumva ko isa n'ibyageze aturizera ko rero mu minsi mikeya mbere tuzoba twamaze kuronka uwo muyagankuba yavuze no ku bijyanye n'amabarabara aravuga guca mu mazi kandi hariho uwo mugambi uri kuratera imbere kuko muri kino gihe yavuze ku ruhande rwa Tanzania ko bamaze gusubiramo ibarabara ry'indarayi ry'i Dar es Salaam ari izi Kigoma kandi amakuru dufite nuko
turamutaye ku murongo wa telefone umwe mu batumire bacu ariko mukanya turasubira tugerageze ku muronka mukurindira deka tugaruke ku mirongo ya telefone aho dufise Janvier uratumva
alo ego
uratumva
ego
mufise mwavuga irindi zina naho muri alo
ndi Janvier anya ibubanza
uri bubanza ufise ikibazo canke ikimvura terera
ufise ikimvura terera
mugishikirize
enatanga kubera ha muri provinsi yacu ya Bubanza cyane cyane muri komini ya Gihanga
alo
turafise ikibazo cy'umuriro turashobora kumara
wihute mu kuvuga ni wihute mu kuvuga alo dufise ikibazo kuri telefone cy'umwe ari ko baraduhamagara Janvier
muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
akamundo uri kuri
2020 hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh
eh
namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mu basiri mihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye imitahe y'abanyamahanga kubijanye n'u Burundi tugaruka ku batumire bacu Jiben Niyongabo kenshi ravugwa ko ibisata nka ibyerekeye gucukura ubutare n'ibisata byerekeye uburimyi ari ibisata bishobora gutuma abanyamitahe bijukira ibyo bisata bakunda kuvyijukira cyane cyane nko mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ivyo nivyo
bihugu bisanzwe bisa bifise ubutaka bwinshi naho umuntu yofata ibihugu byo muri twegeranye yaba si muri za Tanzania cyanke unakajanye muri Angola atarinze no kuvugana Congo kwari Congo ya Kinshasa cyangwa Congo Brazza ibihugu byose bisanzwe bafite ubutaka kenshi imitahe kiza kubera imitahe ibona neza ko anyungu akarusho karimo kandi inyungu irimo iyo mitahe imaze kuza rero maze gucukura ubwo butaka bigatuma rero n'iyindi mitahe yiyongera yaba imitahe yerekeye amashuri cyangwa yerekeye kumwene ingenzi zigenda ziragwirirana mu gihugu n'amahoteli akarongeraho akoyogo rero nibaza ko no mu Burundi Burundi byo biri muri mirabyo myaka iri imbere nkuko bisanzwe byanditswe muri abo murazi ko Burundi biteguye kuzocukura rwa butaka ni keza amubwiye kuraba ko bihari ubu usanzwe kumwe bitanga byogenda byogenda no byohera kuri ku muyaga nkuba nibaza ko mwishi zova kuri ibyo rugomero rwa Jiji murembe kandi usanzwe byerekana yuko amahera sana amaze gutangwa hanyuma bikije bikazotuma rero ubwo butaka bushobora gushoka kuva mu Burundi bugaca kuri yanzira yajya indara y'u Tanzania ndayi ya Kigoma ta Dar es Salaam kandi muri azi kubinde ubujya butaka bumeze hazo nani mahingu azokurikira nk'ibyo nk'ivyuma cyangwa ibindi byose cyangwa kumenya zogenda birakurikira rero ariko ari ibintu bigenda gukona bivuze kare bigenda birakurikirana menga birafatanye ariko kenshi ugiye kubiraba usanga byose imitahe murakoze
murakoze nawe Didas ngena kumana ku biberekeye muri cyo kigo cyanyu kijejwe guteza imbere imitahe y'abanyamahanga nibihe bisata muri ko mushimika ko cyane cyane
murakoze mu bisata turiho turashimikira ko cyane muri kino gihe harimo uburimyi n'ubworozi uburimyi n'ubworozi hamwe rero namahingu ndo ahingura ibivuye mu rugo gihe ubworozi ibyo te gushika mu munsi cyangwa tushimikira ko tugata dushimikira kandi kubijyanye n'amashyirahamwe yashinga imitahe yabo mu bijyanye n'umuyaga nkuba nk'uko mutanze mubizi ko umuyaga nkuba uri mu bibazo bikomeye dusanzwe dufite kuba tudafite ukwiye hamwe rero n'ibijyanye no kwimba amabuye y'agaciro nabyo biri mu byo dushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abanyamitahe bigenga baba barundi cyangwa abanyamahanga bashire imitahe yabo muri ibyo bisata tutibagiye rero n'amahinguriro ahingura ibintu bitandukanye habyaba ibikoresho byo kubaka n'ibindi bikoresho bisanzwe bikenerwa mu bwubatsi cyanke mu bundi buzima busanzwe tutibagiye n'amaserivisi nayo nyine turayashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo nayo atere imbere kuko turabye mbere no muri raporo y'umwaka uheze nk'uko nabibabwiye twebwe turabye ingene bigenda biratandukana ku gisata dusanga mu miliyoni zirenga zishyika hafi 37 z'amadolari y'abanyamerika kumitahe ya shinze mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dusanga cumi na zitanu ziri mu muri icyo gisata cy'amaservisi zigakurikirwa n'amahinguriro afisemo imiliyoni zishyika hafi icyenda igisata cy'ubwubatsi n'uburimyi bifisemo imiliyoni zirenga gato zitatu z'amadolari y'Abanyamerika hakaza rero mu nyuma icyo gisata cyo kwimba amabuye y'agaciro gifite imiliyoni hafi zibiri z'amadolari y'Amanyamerika urumva ukuntu bigenda birasumbasumbana biraduha icyiyumviro cy'aho twoshimikira.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo yacu ya telefone tasubiye kuronka Mugisha uratwumva? Alo?
Amenye ku murongo.
Uratwumva? Dufise ikibazo ntatwumva ku murongo wa telefone. Reka tubandanye ikiganiro cyacu cuno munsi cerekeye imitahe y'abanyamahanga mu Burundi. Hari ikindi kintu abanyamitahe bakunda kuraba kugira bazane imitahe mu bihugu, barakunda kuraba nk'ibijanye n'amatagisi, kugira amatagisi aba yifashe. Iyo amatagisi ari hejuru cyane baragonanwa kuza gushira imitahe yabo mu bihugu nk'ivyo. Ribe niyo ngabo ico kibazo mukibona gute?
Allo?
Oui, allo?
Oui, c'est là où vous venez
donc. Eh nariko ndavuga nti cyane cyane abanyamitahe b'abanyamahanga iyo bashaka kuzana imitahe yabo mu bihugu bashaka kuyishiramwo barakunda kuraba ibijanye n'amatagisi bakaraba kugira amatagisi yifashe muri ivyo bihugu. Ico kibazo ukibona gute?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu bisanzwe ico ni kibazo bakunda kuraba urangutanga akarorero nk'ibyo bihugu by'Iburaya ari igihugu kigeze gusa nk'ukumenya cyatumye imitahe yomerekana mu gihugu cyitwa Slovakia. Icyo gihugu cyaregeze kumanura amakori ugasanga rero imitahe myinshi igasigenda ahantu amakori ari matoya. Ariko ivyerekeye Burundi murazi yuko turimo ikenda karahere muri komite y'ibitaro ya Fidelet cyangwa East African Community. Muri iyo rero iyo turi muri ishyirahamwe nk'iryo ndo gutanga amakori n'amatagisi yose asa nk'uko umenya agenda arangana. Mugana murumvikana cyane cyane ku byerekeye nk'ibintu bidandazwa bisanzwe biva hanze mukumvikana ku byerekeye bizogenda murashinga nubwo ikori rigagenda rirangana kugira ngo muri kazoza byose bizoca bisa n'ibingana. Njye rero nibaza yuko uravye rero kugenda mu Burundi bimeze nibaza yuko amakori atari umurengera atari menshi kubera uhereye kuri ibyo bihugu nyine twahana imbibe ya East African Community twinjiyeyo mu bihumbi bibiri kuva icyo gihe rero uravye mbere nk'umwaka wa bihumbi na cumi cumi na kabiri amakori yose nk'uko umenga yagiye agabanuka. Mugabo mu Burundi si icyo gusa, iyi ntambamizi ishobora kubaho cyane uravye nk'igihugu nka Tanzania cyangwa nka Kenya uravye Burundi ni cyane cyane ibyo nagenda vuga nk'ibyerekeye ukaraba muyagankuba cyangwa ukaraba ukungene ibanki ikorohereza mu gukumva nubwo nk'ideni rero niyo bintu bisanzwe dusanzwe twita ko kumbenga turi inyuma. Nari natanze akarorero k'ibyerekeye umuyagankuba mugabo ugiye kuraba mbere n'ibyerekeye nk'ukungene ibanki isanzwe itanga amadeni bizotanga rero no mu Burundi ntituri imbere cyane nicyo gituma cyane byerekeye gusubiza nk'uheranye n'ibanki kugira ngo mwumvikane kungene worisubiza. Ariko icyo nokongera ko cya nyuma ngira ngo ni uko ibanki nkuru y'u Burundi yariko guhindura amategeko kubera abagwizatunga benshi bari barayidoga bari barizogeye amabanki ko bahora bagurishiza ingwati zabo. Rero hari ikintu gishasha gitwa yuko bazobanza guca mu butungane ibibazo cyane cyane ibyo bantu basanzwe baraba kubera abantu basanzwe bafite imitahe bararaba ati mu gihe byugorana mbega umutahe wanjye ntiwugaruza cyangwa ntiwutwara ahandi ibibazo kubera cyane ibintu basanzwe baraba. Ariko ugiye kuraba mu Burundi ibibazo yuko hari ibintu byinshi dusanzwe turi kwitwa ko turi imbere ku byerekeye nk'amakuru kubera twagiye turafashanya n'ibihugu bitanga imbibe mu mikano karere byinshi tukabyorosha mbere ubu aya mategeko mashasha bagiye gushyiraho kugira ngo nk'umuntu w'umunyamahanga avuye muri East African Community yitwa azokwitwa nk'umurundi mu byerekeye nk'akazi cyangwa gushinga imitahe kugira ngo
bakwitwa
nk'umurundi bitange amakori batanga murakoze.
Murakoze. Nabe Didas, hari ibindi bakunda kuraba abo banyamitahe nko kuraba ko amasezerano bagiranye n'ibihugu bagiye gukoreramwo ashigwa mu bikorwa, hari n'ivyerekeye gukingira imitahe yabo. Kuvyerekeye Uburundi, uburyo mwashizeho burahumuriza abo banyamitahe?
Uburyo leta yagiye irashyiraho burahumuriza abanyamitahe cyane, burahumuriza abanyamitahe cyane, kuko kuva mu mpera z'umwaka w'2009 leta yarashyizeho itegeko rishyashya ryitwa mu rurimi rw'Igifaransa Code des Investissements. Iryo tegeko ryaje ritanga ubundi burusho, ryorohereza abanyamitahe kuruta. Umuprofeseri wo muri kaminuza yavuze ko leta y'u Burundi isanzwe ikurikiza ibiri mu bihugu bindi bya EAC nakomeza, kuko ibidandazwa biva mu Burundi bijya muri ibyo bihugu cyangwa ibiva muri ibyo bihugu biza mu Burundi bisanzwe byoroherezwa kubera amasezerano asanzwe agenga ibyo bihugu mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu. Leta rero inyuma y'ibyo bya EAC nakomeza yarashyizeho iryo tegeko ndababwiye Code des Investissements risanzwe naryo nyine riza guha ubundi burusho abanyamitahe baba Barundi cyangwa abanyamahanga bayizanye mu Burundi. Kandi kuva iryo tegeko rijyaho twarabonye ko abatari bake baciye bitabira kuzana imitahe yabo mu Burundi uko imyaka yagiye irakurikirana, kuko muri uwo mwaka w'2010 abarenga 80 bararose impapuro zemereza ko ari abanyamitahe bari seritifiye. 2011 babaye 74, 2012 babaye 51, 2013 babaye 61, 2014 babaye 30, 2015 kubera ibihe by'amatora igihugu cyarimo benshi byabatera amakenga babaye 3, ariko mu mwaka w'2016 yarasubiye iraduga baba 16.
Murakoze.
Murabona ko uko amategeko meza yorohereza abanyamitahe agenda arajyaho leta nayo ikayakurikiza atagucya ku ruhande, biratuma abanyamitahe bagira umwizero bakayijyana mu gihugu.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Mugisha ku telefone. Mugisha, uratwumva? Uvugira indi zina ukavuga n'aho uri. Musi kibazo canke cyumvira umunyarutse?
Nje kuri mesi yumvira.
Munyarutse mukivuge mu majambo magufi.
Ego majambo vinaguye gutuma imitahe itaza mu Burundi. Ubona hari niya ari shisho y'igihugu ari. Mu byukuri aya mitahe barumviriza amaradiyo, barayiba na televiziyo, bakabona ko mu Burundi mengo imitahe bayizinya ariko baca bahomba direkt. Ama ndabaye akarorero ubu ariho nk'abantu bigeze gushara ibintu hanze ibyuma byakoze, ndavuga usanga bose baravuga rero none umva gute imitahe yobwira gute mu gihugu kandi abayizanye baca basubiza inyuma akabaca amakora arenze urugero. Ikindi kibazo gihari
cy'amakaranyenzi. Murakoze. Munyarutse kuko umwanya uri kuratujana.
Ndashobora gukora neza kuko iyo ushyigikira byungaye naho nakora nk'amasaha 3 ku munsi cyangwa 4.
Turabashimiye. Murakoze ku cyumviro cyanyu. Dufise kandi Adelin ku murongo wa telefone. Adelin, uratwumva? Alo, Adelin hakiri ku murongo wa telefone. Tugaruke ku batumire bacu. Umuntu yitegereje abanyamitahe bo mu mahanga kenshi barakunda gushira imitahe yabo ikaja nko mu bihugu biba bigiye hamwe nko mu vyerekeye ugufashanya mu vyerekeye ubutunzi mu turere ivyo bihugu biba birimwo. Nkabanzi ku Burundi buri mu mashira hamwe nkayo nka EAC nka Komesa, mwitegereje ivyo mubona bifise akamaro kurushiriza mu kwagura amasoko mu kuja hamwe ibihugu biba biri mu turere biba birimwo. Nashaka Didas mutangure mu gice cyo bimuvugako.
murakoze cyane nibyo birafite akamaro kuko biratuma abanyamitahe na cyane cyane abanyamahanga bagira icyizere ko imitahe yabo igiye muri ako karere izokorohereza kuko biba ari ibintu byashyizwemo ingufu n'abatari bake ahantu utanga akarorero ko aha mu Burundi turavye muri raporo y'umwaka uheze imitahe myinshi muri iyi navuze yavuye koko mu bihugu bisanzwe turi kumwe muri komunite yaba EAC cyangwa komisa kandi atari uko izanywe n'abenegihugu muri ibyo bihugu ahubwo ari uko usanga hariho n'umunyamahanga wundi yari asanzwe yarasize umutahe muri kimwe muri ibyo bihugu yaciye aboneraho akaryo ko kuzana no mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera ko asanga amategeko agenga icyo gihugu ariko arakoreramo ayamaze kugusa n'ayo dukoresha mu Burundi kubera amasezerano ibyo bihugu biba byarashyize ku igikumu birasa rero kuko mu bihugu umunani bya mbere byazanye iyo mitahe dusanga bine ari byo muri aka karere duherereye
aho namwe jibe niyo ngabo muhavuga ku iki
nk'ibihugu usanga dusanzwe twari dutangiye akarere cyangwa amashyirahamwe muzosanga ikintu kiri muri Kenya yaba ibanke cyangwa ihoteli biroroshye yuko uza ukayishinga uko nyine imeze ukayishinga mu Burundi kubera dusanzwe twitwa yuko twasinyaniye amanitse no bita akoro cyangwa umwumvikano byerekeye urudandazwa cyangwa amategeko agenga urudandazwa mvuge ko dusanga rero nk'ibanki nyinshi zo ngaha zitanga ziri muri ibi bihugu nyine twasinyanye amakoro ya EAC dusanga rero yaba ibanki cyangwa asiranse cyangwa n'izindi naho mwenda gukaraba n'imiduga isanzwe izana bidandazwa dusanga ari iva mu bihugu bibanye bya Tanzania biroroshye yuko rero kubera dusanzwe twumvikana ku byerekeye nk'amategeko yaba amategeko y'ibarabara y'amategeko y'akazi yari nk'akazi muzosanga mbere uko iminsi izogendera iragwira muzosanga abanyamahanga benshi baza ngaha biroroshye rero kubera isanzwe amategeko nk'uko azi amategeko azogendera asa muzosanga rero abanyamitahe bagenda baraza n'abakozi b'abanyamahanga bazaza bariyongerekana mu Burundi kuko abarundi bamwe bizogenda byoroha yuko bashobora kugenda gukora mu bihugu nyine tuhana imbibe cyangwa mu bihugu twasenyeye amasezerano yaba iyo muri EAC cyangwa yaba muri komeza nibaza ko niko imitahe igenda iraba minini kandi ikintu nacyo ni uko umuntu asanzwe nubwo ufite umutahe wiwe ako akorera mu gihugu kimwe ashaka gukorera muri ibyo bihugu bitanu mbere na bitandatu agakora bya binyenyine kandi bisanzwe byoroha.
Murakoze mu kurangiza Didas mwatubwira ku mabanga mujejwe guteza imbere imitahe mu Burundi abo bariko baratwumviriza nk'ubu bafite nk'imitahe nikihe mwobabwira kugira bazana iyo mitahe muri make
leta y'u Burundi yakoze ibitari bike kandi nk'ubu ishishikara gukora ibitari bike kugira ngo abanyamitahe bashishikare koroherezwa mu Burundi navuze mu mwanya heje igiharuro ingene biguma biduga tugereranije n'imyaka irenganye ubu rero icyo twababwira ni uko bonyarutsa bakaza kuko aha mu Burundi hasanzwe hari abanyamitahe bake ugereranije n'ibindi bihugu twegeranye bivanye n'akahise k'igihugu ubu rero niho hari amahirwe menshi yo kunguka yo kudandaza bunguka gusinya imitahe bunguka ugereranije n'ibindi bihugu twegeranye cyangwa se byo muri kano karere ni ukuvuga rero ngo guteba kuzana imitahe yabo mu Burundi baba bariko barahomba kuko ahari opportunite bitita opportunite mu rurimi rw'Igifaransa mu Burundi niho hasigaye opportunite nyinshi igereranije n'ibindi bihugu twegeranye.
Murakoze bari abatumire bacu Didas Ngendakumana ayoboye ikigo kijeje guteza imbere imitahe y'abanyamahanga mu Burundi. Twari kumwe kandi na Jiribe Niyongabo, umwigisha yanonose ivyerekeye ubutunzi akaba ari byo yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Twariko tuvuga rero ku vyerekeye korohereza imirimo y'abashaka kugira ibikorwa by'abashaka kugira imirimo y'ubudandaji mu Burundi no kuzana imitahe yabo mu Burundi. Turashimiye kandi n'abaduteza amatwi muri iki kiganiro cyacu muri Sanga.